Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninahazwe. Ndi muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika. Mu Rwanda amahirwe yo gutora abantu batandatu baguye mu birombe by'amabuye y'agaciro ateragabanuka.
Birakomeye kuvuga yuko umuntu yakwashoringa abantu ikizere nyuma y'icyumweru imbaraga nyinshi zagiye zikoreshwa, ariko twajya kugera ku ntego nyamukuru tukagira ibyago tukabona ahantu haratengutse.
Uyu ni André Kamana nicegera cy'umujejwe ibikorwa by'iterambere mu karere ka Huye mu gihugu cy'u Rwanda. Turagaruka kuri ino nkuru handi hato. Kuri make kandi ku mugabane wa Afrika, intambara muri Sudani irabandanya, nayo Ubushinwa bugabisha Amerika na Korea y'Epfo bwihanikiriza ibyo bihugu kudasomborotsa ingwano na Korea ya Ruguru. Ibyo ni ibyo makuru yose duce ku masonga ni mukanyisase mu hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika n'ibihugu byo muri Afrika biriko bikora ibishoboka kugira ngo ikiringo c'agahengwe muri Sudani congerezwe, ni mu gihe ibikoho vyo bibandanya guturagurika muri ico gihugu. Hido nido kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ni mu gihe igisirikare ca Sudani gisa n'icemeye vyasabwe n'ibihugu vyo muri Afrika vy'uko hoba ibiganiro naho ingwano yabandanije. Abantu amajana n'amajana barishwe mu ndwi zigera kuri zibiri z'ingwano hagati y'igisirikare ca leta n'inteko ziyonkoye kuri leta. Kugwanira ubutegetsi hagati y'izo mpande zibiri bishobora kugeramira akarere kose. Umuvugizi w'inteko ziyonkoye kuri leta yagirije igisirikare ca leta ko cakoze ibitero kuri izo nteko no munsi kwa kane, kandi ko kiriko gikwiragiza amakuru y'ibinyoma. Ntaco yavuze ko vyashikirijwe n'ishirahamwe rijejwe iterambere mu karere ko muri Afrika musiruko IGAD kuvyerekeye ibiganiro. Ugwama rw'inkoho gwumvikanye no munsi kwa kane mu karere k'umugwa mukuru wa Sudani Khartoum, nk'uko umwe mu baba muri ako karere yabibwiye itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters. Agahengwe k'imisi itatu katumye ingwano itezura naho katayihagaritse. Igisirikare cya leta ya Sudani caratangaje mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ko umuyobozi wacu General Abdel Fattah al-Burhan yari yemeye umugambi wo kongereza ayandi masaha 72 ku gihe cy'agahengwe, hamwe no kurungika intumwa y'igisirikare ku mugwa mukuru wa Sudani yo mu bumanuko Juba. Mu biganiro igisirikare cya leta cyatangaje ko abakuru b'ibihugu bya Sudani yo mu bumanuko Kenya na Djibouti bagize uruhara ku mugambi urimwo kongereza ikiringo cy'agahengwe n'ibiganiro hagati y'impande zitana mu mitwe muri Sudani. Itangazo ry'igisirikare cya leta rimenyesha ko General Burhan yashimiye ishyirahamwe IGAD kandi yemeye mu bisanzwe umugambi ryashikirije. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken n'umukuru w'urwego nyobozi gw'ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika Faki Mahamat baraganiye ku mugambi wo gukorera hamwe kugira abafashe mu gikorwa cyo guhagarika ingwano muri Sudani.
Mu intambara ya Urusiya na Ukraine igitero cha misile Urusiya bwagavye mu gisagara cha Mykolaiv kiri mu bumanuko bwa Ukraine cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi 23. Twacari kumwe na mgenzi wacu Fideni Yongabo.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje mu butumwa kuri Telegram ko Urusiya bwakoze ico gitero mu gisagara cha Mykolaiv bukoresheje misile zo mu bwoko bwa Kalibr zarasiwe mu ibahari y'umukara. Ico gitero caronone amazu n'inyubakwa y'igorofa. Urusiya burahakana ko bukora ibitero n'impaka ku basivile, buvuga ko bukora ibitero mu bibanza vya gisirikare mu nyamabanga mukuru w'ishirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu vyo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN. Jens Stoltenberg yatangaje ko Ukraine imaze kuronka ibirenga ibice 98% kw'ijana vy'ibimodoka vy'ingwano ibihugu bigize iryo shirahamwe n'impande bikorana vyari vyemeye. Mu vyatanzwe harimo ibimodoka bidashobora kumenwa n'isoro 1,550 n'ibimodoka vya burende 230. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru i Bruxelles uno munsi kwa kane, Stoltenberg yavuze ko ishirahamwe OTAN ryamenyereje ryongera riha ibikoresho brigade zirenga 9 za Ukraine. Yavuze ko bizokongereza kurushiriza inguvu za gisirikare za Ukraine mu bikorwa vyayo vyo gusubira kwigarurira ubutaka bwafashwe n'Uburusiya. Uwo muyobozi w'ishirahamwe OTAN Stoltenberg yongeye avuga ko yakiye neza ibiganiro vyabaye kuri telefone hagati ya perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky na perezida w'Ubushinwa Xi Jinping. Yamara yatangaje ko ivyo biganiro bitahinduye kinini ku kuntu Ushinwa butiyamiriza ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine.
Tugu kenguru kire Fidel. Ubushinwa bwihanikirije Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo kudasomborotsa ingwano na Korea ya Ruguru. Fidel Niyongabo n'ubu ni wabandanye ino nkuru.
Ubushinwa rwabitangaje nyuma y'uko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'uwa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol bagaragaje ko hamwe Korea ya Ruguru yotera Korea y'Epfo canke Amerika ico gihugu cosubirizwa mu nkoko hakoreshejwe ibigwanisho vy'akataraboneka. Ni mu nama bagiranye ejo hano i Washington DC abo bategetsi bombi bavuze ko mu gihe Korea ya Ruguru yokoresha ibigwanisho ruhonyanganda ubuyobozi bw'ico gihugu bwoca burangira. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa yatangaje ko impande zose zotegereza kugira uruhara gubaka mu gushira imbere inyishu iciye mu mahoro ku bibazo vyerekeye ikigobe cya Korea. Bushinwa bwari yamirije imigambi yumvikanywe ko n'ivyo bihugu uko ari bibiri irimwe ko Amerika izokomeza ingingo zigenewe gukingira Korea y'Epfo mu gihe Korea ya Ruguru kibandanya gupima ibigwanisho byo mu bwoko bwa misile hamwe n'ibigwanisho ruhonyanganda. Ubushinwa bwari yamirije iyo ngingo ya Amerika mu kuvuga ko Amerika yihoza ivyerekeye umutekano mu karere kandi ko iri kirongereza umwuka mubi muri ako karere. Ubushinwa buvuga ko Amerika iri kigeramira imigambi yo kudakwiragiza ibigwanisho ruhonyanganda mu kigobe cya Korea hamwe n'inyungu z'ibindi bihugu.
Hakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo kuri makuru ya duteguri yagezweho ijya nino ku isi. Ayo nayo andi mushobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na Twitter ni VOA radio yacu. Mu kanya tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Ayo mu karere tuyahera mu karere ka Huye kari mu Rwanda hinzego zitandukanye zatakaje icizere cyo kubona abantu batandatu baguye mu birombe by'amabuye y'agaciro. Mugenzi wa Cherik bagiri w'ubusa yagiye mu murenge wa Kinazi adutegurira ino nkuru.
Imashini zisanzwe zimenyerewe mu bikorwa byo gukora imihanda ubu ziri mu bikorwa byo gushakisha abantu baguye mu kirombe cyacukurwagamo amabuye y'agaciro. Ni mu murenge wa Kinazi ihuye mu majyepfo y'u Rwanda. Bwana Andre Kanama, umuyobozi w'akarere ka Huye wungirira ushinzwe iterambere ry'ubukungu, yatubwiye ko bamaze iminsi 8 bashakisha aba bantu gusa icyizere cyarayoyotse.
Birakomeye kuvuga yuko umuntu yakwashoringa abantu icyizere nyuma y'icyumweru. Imbaraga nyinshi zagiye zikoreshwa ariko twajya kugera ku ntego nyamukuru tukagira ibyago tukabona ahantu haratengutse. Ngira ngo nawe mwabibonye yuko amamashini namaze gukora ahantu hanini cyane. Zimashini uko arenye ziriho zirakora akazi kugira ngo dushobore kugera ku mwobo nyirizina bigaragara yuko abantu binjiriyemo. Icyizere rero navuga yuko nyuma y'iminsi 7 abantu bari mu butaka dusanze hari ugihumeka byaba ari ibitangaza. Ariko Imana buriya igenda ikora ibitangaza, turizere ko wenda ko bavuga ko hari harimo n'amazi ushobora gusanga wenda abantu batarabaye desidirate. Gusa turifuza yuko Imana ikora ibikomeye tukabageraho byibuze tukagira abo dushobora kurokora bakiri bazima.
Ukinjira mu cyanya cyacukurwagamo amabuye y'agaciro cyose kigoswe n'inzego z'umutekano kugeza ku mukuru wa polisi mu ntara y'Amajyepfo. Hari ihema ryicaramo imiryango yabuze abayo bagera kuri batandatu. Madamu Maria Nyirabagenzi, hari abisenge neza be babiri bari mu gisimu kiri gutabururwa.
Dufite abana bacu baringira akamaro z'igihugu, abanyeshuri, abagabo bafite abagore barapfakaye, abana amashuri barayaretse, twakoresheje imbaraga zacu tubarihirira, none birangiye tubahombye. None rero muva agahinda karenda kuduturitsa umutima. Iminsi ishize ari 7 twicaye hano. Ingorane ni ugupfusha ntubone n'umurambo ngo uwushyingure.
Nta muturage usanzwe wemerewe kugera ahashakishwa baguye mu butaka. Hari abapolisi bashinzwe kubakumira no kumenya ikibagenza. Ku mpande hari abaturage babuze ayo bacira n'ayo bamira. Mushimiyimana Rebecca nawe afite umwana Aimable Mbonigaba wagwiriwe n'iki kirombe, ahorana ifoto ye yafashwe mu buryo bwa gakondo. Uyu mubyeyi yataye icyizere asaba kubona ifoto y'umwana we mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo azayishyire kumva azamushyinguramo.
Ufite ifoto y'umwana wanjye urimo hano muri iki kirombe, mwayimfotorera nk'abayobozi
gute?
Kamfotorera ifoto nyine yenda nazamubona nkaba nayo mushyiraho nyine akagaragara. Abantu bakamubona tuyo umwana yatwari tumuzi n'uwacu.
Ushaka kubikora gutyo
kubera icyumweru tumaze hano, twaje hano kuwa kane none uyu munsi akaba iminsi icyumweru kirenzeho umunsi umwe. Gusa banagira icyizere ko umwana akiriho.
Ubutegetsi bwa Huye bwahakana ijwi rya Amerika ko buzi abacukuraga amabuye y'agaciro muri iki kirombe mu gihe cy'imyaka ine.
Kugeza ubu ntabwo ubuyobozi bw'akarere ntabwo tuzi uwahacukuraga.
Hamaze igihe kingana iki bahacukura?
Amakuru tumaze kubona ni uko ari hagati y'imyaka itatu n'imyaka ine, ariko ubwo nyamukuru ubwo niyo mpamvu navuze ko inzego z'iperereza ziri mu kazi kazo, buriya tuzamenya neza nyirizina igihe byatangiriye tumenye ngo ni imyaka ingana.
Abaturage nabo ntibamuzi, ariko hari uko bamwumvaga mu buryo butandukanye.
Twe nk'abaturage ntabwo twari tubazi, ariko nanone nk'abantu babuze ababo tukibaza ngo niba ikirombe kimaze imyaka ine gicukurwa, ese mudugudu umunyesibo n'ubundi buyobozi bubakurikiye ikintu cyagiye kumara imyaka ine kuki batakize?
Twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa. Niko twumvaga, kwa twumva ngo ni umuntu ukomeye gusa w'umusirikare nta kindi.
Ubutegetsi bwa Huye bugasaba uwahirahira kongera gucukura amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranije n'amategeko.
Ubundi abantu bacukura ku buryo bwemewe bisaba yuko haba hagiyeho ingamba zishobora gutuma umuntu atagira impanuka. Ukora rero ubwo bucukuzi mbere na mbere yitekereza kujya gushaka amafaranga, ahubwo natekereze ubuzima bw'abantu, atekereze ingaruka zishobora kuza nk'izi ngizi turiho duhura nazo, ku buryo abicikaho atari ibyo amategeko arahari azajya amuhana.
Kugeza ubu hari abahoze bategeka umurenge wa Kinazi, yaba gitifu w'akagari, uw'umurenge, uwari ushinzwe ubutaka mu murenge n'umukuru w'umudugudu, bamaze gufungwa nk'uko akarere ka Huye kabibwiye ijwi rya Amerika. Gusa hari abatubwiye ko abafunzwe bagera mu munani. Inzego z'umutekano n'iza gisivire zirinze ko twatambagira ubuso bw'ahacukurwaga amabuye y'agaciro. Ikibazo gikomeye kuri rubanda rwibaza ni uko mu myaka ine mu Rwanda ahantu hacukurwa amabuye y'agaciro hataramenyekana uwayacukuraga. Huye ikavuga ko bizatangazwa n'urwego rw'ubucukuzi, mine na peteroli mu Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha. Umwe mu bacukura amabuye y'agaciro mu Rwanda utashatse kumvikana yabwiye ijwi rya Amerika mu ijwi rya ati urwo ni urucabana, uwo ntiyayoberana, ahubwo biterwa n'imbaraga afite. Yirinze kugira ikindi arenzaho, natwe twirinda kumubaza kari murore. Ehe, wagira ubusa ijwi rya Amerika ihuye mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru turafitiye mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu bumenyesha ko bugiye gutunganya vuba inyigisho ku bahuza bo ku mitumba, bahuza baherutse kwinjira mu mabanga yo gukorera muri sentare yo kumugina bariyemerera ubwabo yuko badafise amahugurwa ahagije kugira ngo bashobore kurangura neza amabanga batorewe. Muvyumva muri no nkuru y'ijwi rya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi, mbwiye gusomegwa n'umenyesha makuru wacu mu Rwanda Désiré Hatungimana.
Abagize intaye kumugina bazwi ku izina ry'abahuza bamaze amezi atandatu n'imisi batangwe gukora ibanga batorewe, barakira ukuri kwamye ababitura kubera matati mu ntumbero yo kubuzuriza. Bakavuga ariko ko bakeneye ibitari bike kugira bashobore kurangura neza amabanga batorewe. Jacques Ndayishimiye arongoye sentare yo kumugina muri zone Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura.
Umuhini mushasha utera amabavu. None ko turi bashasha rero twari dukeneye kunagugwa, twebwe na mushahara turonka kugira ngo uragikoze ko hari ibyo bisaba ko tugira amafotokopi. Urumva yajera twitura turandika hanyuma gaheza akadusinyira raporo tujana muri sentare, ivyo tugumana nka twebwe, ivyo duhereza bene kutwitura, ivyo byose urumva ko ari uburyo budasanzwe.
Bamwe mu barongoye amasentare y'intango barashima ibikorwa bimaze kurangurwa n'abahuza bo ku mitumba mu kiringo bamaze bari ku kivi naho akiragahaze. Perpetit Ntirabampa arongoye sentare y'intango ya Bururi turi mu bumanuko bw'u Burundi afatira ku bitigiri vy'imanza za kigwa muri kino gihe muri yo sentare.
Naho intango ya migora bariko baragerageza kandi bariko babikora neza, baratanga amaraporo nk'imanza twahora twakira zaragabanutse cyane. Urujya n'uruza rw'abantu bahora bitura sentare y'intango rwaragabanutse ku rugero ruboneka. Twahora twakira imanza ziri hagati ya 30 na 40, mugabo ubu nko mu kwezi guheze twakira imanza 14 gusa. intambamye bafise cyane cyane ntibagira ibikoresho.
Jivanda Ikeza umuhanuzi mwishikira mu biro vya Bonamatari w'intara ya Bururi nawe nyene arashima uruhara rw'abahuza ku mitumba mu kuzuriza abanyagihugu kuri telefone. Yabwiye bakunzi bijwi rya Amerika ko akira gahaze mu bikorwa vyabo bacamanza bo kumugina, agasigura ko bataramenya ivyo bajejwe naho bagarukira, kuko ngo hari gihe usanga bakiri imanza baterekuriwe bakanasaba amafaranga babituye kandi bategerezwa kubuzuriza atacyo basavye nkuko itegeko ribagenga ribivuga. Uno mutegetsi nawe nyene agasaba ko bohabwa inyigisho. Ibisabwa nabo bahuza abarongo ya masentare cyo kimwe n'abajejwe intwaro birashimangirwa ishyirahamwe Justice and Equity in Burundi Ajibu mu mfunyapfunyo y'Icongereza. Salvatore Minana arongoye iryo shyirahamwe agasaba leta gushyiraho ingingo zerekeza itegeko rishinga ubwo rwego rw'abahuza.
Ubwa mbere iryo tegeko rishinga agashiruka bute bwabo ryojaho rigatomora neza naho agashiruka bute ingene kangana kugira ngo bakore bagononokewe. Cya kabiri ni uko abo bantu bohugurwa cyane bose, kuko no mu gutorera ibibazo ufatiye ku byo gushinga ntahe hariho ubumenyi kanaka umuntu yagomba kugira. Hari ababuranyi babitura bakabataha umutego bakabaha imanza kandi bazi neza yuko izo manza atabubasha bazifitiye. Ibyo biri mu byo bobigisha.
Leta y'u Burundi yakira neza kamitegwa ku bijanye n'ubwo rwego rw'abahuza bo ku mitumba. Mu kiganiro umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu aheruka kuremesha kubamenyesha makuru bakorera amaradiyo asamiranira ku butaka bw'u Burundi yatanze ihumure. Martin Interetse avuga ko ariko haratunganywa amahugurwa kugira abagize ubwo rwego bamenye icyo bajejwe.
Burya mu kibano niba babaza ukuri cyane cyane ujejwe intwaro arakurikira gusa ntabasubirira, kandi nabo ntibasubira ujejwe intwaro, keretse gusa ko umukuru w'umutumba mu bisanzwe niwe araba ko hari ituze ku mutumba arungoye n'abajya bandi bane batorewe. Ubu rero nibaza ko turiko turagwiza inyigisho kugira mwe wese tumwereke ahatangurira ntaheretse kugira urwamo rugabanuke. Nabyumvise ko hariho hamwe hamwe mumenga ntibatahuye neza ico bajejwe.
Kwegenekeza rya 2022 ukwezi kw'icenda mu mwaka uheze w'2022 niho abahuza bo ku mitumba barahira kugira batangure kurangura amabanga batorewe. Kuri buri mutumba harugwa abahuza batanu. Ku mitumba 2911 igize igihugu cy'u Burundi harugwa abahuza 2455. Leta irongoye na Evariste Ndayishimiye ikaba yafashe ingingo yo kubasubiriza abahoze bitwa abashingantahe urwego rwashinzwe kuva ku ntwaro ya cami. Urwo rwego rukaba rwagirijwe ko ataco rwakoze mu matati yabaye mu Burundi gushikaho waba ubwicanyi bwahitanye Abarundi batari bake.
Desire Hatungimana urakoze kudusomera ino nkuru. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi nawe agukorere mu ngata na bungabunga ubuzima.
Igituntu ni indwara iterwa na bagiteri yibasira ibihaha. Iyi ndwara ishobora kandi kugira ingaruka ku zindi ngingo z'umubiri nk'impyiko, urutirigongo ndetse n'ubwonko. Indwara y'igituntu yandura binyuze mu mwuka. Inzobere mu buvuzi zivuga ko ari imwe mu zihitana abantu benshi ku isi. Abantu bagera hafi kuri miliyoni 1,500,000 bapfa bazize igituntu buri mwaka, nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima OMS. OMS ivuga ko impfu zituruka ku ndwara y'igituntu muri Afurika zagabanutseho 26% hagati y'umwaka 2015 wa 2021. Cyakora haracyari zimwe mu mbogamizi zikomeye zirimo uburyo buke bwo kugera kuri serivisi z'ubuvuzi, ibikorwa remezo by'ubuvuzi bitaboneye, hamwe n'ubuvuzi bukiri ku rwego rwo hasi.
Igihugu cya Cameroon kimaze kugira umubare munini w'abarwayi basanga mu gitunu mu bitaro byacyo, nubwo na n'ubu iyi ndwara igisuzumwa inshuro nkeya.
D'après les estimations de l'OMS, nous devrions être chaque année autour de 47,000 cas.
Hagendewe ku bigereranyo bya OMS, buri mwaka twakabaye tubona abantu bagera ku 47,000 banduye igituntu ubwoko bwose buhurijwe hamwe. Nyamara buri mwaka tubona babarirwa mu 25,000. Ngende nko ku mibare y'umwaka wa 2022 twabonye abagera ku 25,286 barwaye igituntu ubwoko bwose bwacyo buhurijwe hamwe.
Ubuvuzi bw'ibanze bw'indwara y'igituntu bumara amezi 6 ku gituntu kitari kigikatu, ariko bishobora gufata amezi 9 cyangwa arenga ku gituntu gikomeye.
Mu barwayi twakurikiranaga mu 2021, 5% ntitwari tukibabona kugeza ubwo igihe cyabo cyo gufata imiti cyarangiye bafashe imiti amezi 2 gusa.
Ni ikibazo gisaba gukurikiranwa birenzeho n'abashinzwe ubuvuzi.
Qui ont développé, on va dire, l'inobservance thérapeutique
Ni muri abo barwayi badakurikiza gahunda yo gufata imiti dusangamo abarwayi igitunu cy'igikatu. Bagenzi banjye bakorana n'abaturage aho batuye barahuguwe neza bihagije ku bijyanye no gupima ndetse no kureba niba abarwayi bakemerewe gufata imiti y'igitunu cyoroheje. Ibitari ibyo bisaba ko babashyira kuri gahunda y'imiti ikomeye ariyo yo kuvura igitunu cy'igikatu imara amezi agera ku 9 yewe na 11.
Cameroon nayo ntiyasigaye mu kugira imara y'abarwayi b'igitunu kigomeka ku miti, ariko kandi muri iki gihugu naho imibare y'abasuzumwa iracyari ku rugero ruto.
Selon les estimations de l'OMS qui nous attend chaque année avec 350 cas environ en 2022.
Hagendewe ku bigereranyo bya OMS byo mu 2022 bari badutegerejeho kugira abarwayi 350 b'igitunu cy'igikatu, ariko twabashije gusuzuma 174 gusa. Kandi kibabaje, muri abo barwayi basanganywe igitunu cy'igikatu harimo abanze gushyirwa ku miti. Ibituma kuri abo 174 tugira icyuho cya 21% by'abarwayi batitabira gufata imiti. Abo bagumye mu giturage aho bakomeje kwanduza abandi. Hamwe n'ibyo rero turi mu byago byinshi.
Ariko kuva mu mwaka w'2021 hari gahunda ikurikizwa mu bitaro ku barwayi b'igitunu cy'igikatu.
Duhamagarirwa gukurikirana abarwayi mu gihe kingana n'amezi 4 bari mu bitaro muri cya gihe gikomeye cy'ubuvuzi kugira ngo bakurikize neza gahunda yo gufata imiti. Muri ayo mezi 4 umurwayi anywa imiti ahagarikiwe n'umuganga. Nyuma y'icyo gihe cy'amezi 4 cy'ubuvuzi bwihutirwa, asabwa noneho kujya afatira imiti ku kigo nderabuzima kiri hafi yiwe mu mezi 5 ya nyuma asigaye imiti n'ubundi anywerayo.
Ibifashijwemo n'abaterankunga n'abafatanyabikorwa bayo, leta yashyizeho uburyo bwo kuvura igitunu ku buntu.
Le traitement de la tuberculose au Cameroun de nos jours, comme je vous l'ai dit tantôt, est un traitement qui est déjà accessible à travers tout le territoire national. Dans nos 327 centres de diagnostic et de traitement.
Ubuvuzi bw'igitunu muri Cameroon ni ubuvuzi buboneka mu gihugu hose mu bigo 327 bisuzuma bikanatanga ubuvuzi. Ni gahunda y'ubuvuzi imara amezi 6 ku barwayi igitunu cyoroheje, harimo icyiciro cy'amezi 2 ya mbere cy'ubuvuzi bwihutirwa n'icyandi mezi 4 yo kubakurikirana bisanzwe.
Gahunda y'igihugu y'ingamba zo kurwanya indwara y'igitunu iteganya irandurwa ry'indwara muri Cameroon bitarenze mu 2035.
Ibihugu bya Afrika biryamiye amajanja ku byerekeranye n'icyorezo cya virusi ya Marburg. Nibura abantu 9 bimaze kwemezwa ko banduye iyi virusi muri Guinea Equatorial. Muri iki gihugu kandi hari abandi bantu 20 bikekwa ko banduye kuva iyi indwara yica cyane yadutse mu kwezi kwa kabiri, nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima.
That is really the majority of the Africans having challenges with access to quality.
Ibyo ni ukuri ko abenshi mu Banyafurika bagowe no kubona serivisi ziboneye z'ubuvuzi. Uruhare rwacu nk'ikigo nyafurika gishinzwe kurwanya no gukumira ibyorezo ruri mu buryo butatu ku muntu nk'uwo uri ku mugabane wa Afurika. Ubwa mbere ni ukubarinda, bivuze ko dushaka gukumira indwara ntizigere mu baturage. Kandi ibyo tubikora dufatanya n'abaturage, tubaha amakuru ya nyayo bakoresha bagendeye ku mimerere barimo n'imico yabo bakirinda indwara. Ubwa kabiri ni ugukora ibishoboka mu gihe indwara yadutse tukabasha kuyimenya vuba hakiri kare, ubwo tukaba tugabanyije ibyago by'uko yakwirakwira mu bandi bantu ivuye kuwo yagaragayeho mbere. Muri ubu buryo tuba turinze umuryango mugari ingaruka z'icyorezo cyangwa akaga indwara zajyaga kuwutera. Ubwa gatatu ni uko dukorana na za leta mu kwegereza abaturage gahunda z'ubuvuzi. Uyu ni umurimo urenga inshingano z'ikigo Africa CDC n'uruhare rwacu mu guharanira ko za leta zigira ubushobozi bwo kumva no kwakira gahunda yo kwagura gahunda y'ubuvuzi ku buryo buri wese abasha kubona serivisi nziza z'ubuvuzi. Niba umuntu agiye ku ivuriro hakiri kare, nubwo haba ari kure, abasha kuvurwa neza vuba akabasha gukira mu buryo bwiza, kandi bikaba byanakorerwa ku ivuriro ryo ku rwego rw'ibanze. Niba ategereje ko indwara ibanza kumuzahaza, ibyo bisobanuye ko azakenera kugera kure ashaka abaganga b'inzobere.
Indwara ya Marburg ni indwara iterwa na virusi itera guhinda umuriro no kuva amaraso kandi ishobora kwica ku rugero rwa 88%. Tanzania nayo yatangaje ubwandu bwa mbere bw'iyi ndwara yica iterwa na virusi nyuma yaho abantu 8 bagaragayeho ibimenyetso birimo umuriro, kuruka, kuva amaraso no guhagarara kw'impyiko. 5 muri abo barwayi 8 barapfuye kandi hari abantu 161 bashobora kuba barahuye n'abanduye ubu barimo gukurikiranirwa hafi nk'uko bitangazwa na OMS. Uganda yategetse abashinzwe ubuzima gushyiraho gahunda y'isuzuma ry'iyo ndwara ku mupaka uyihuza na Tanzania nyuma yaho icyo gihugu kigaragayemo iki cyorezo. Ibindi bihugu nka Kenya na Cameroon nabyo biryamiye amajanja. Kugeza ubu nta rukingo cyangwa umuti uvura Marburg byari byemezwa. Inzobere mu buvuzi zikavuga ko kwita ku wanduye hakiri kare byongera amahirwe yo kurokoka. Ni ubuhe buvumbuzi bushya bwafasha kwigeza imbere urushinge rw'isaha mu rugamba rwo guhashya igituntu? Ese ni izihe mbogamizi abana banduye indwara y'igituntu bahura nazo? Aha muganga Simon Leone, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango Elizabeth Grasser Pediatric AIDS Foundation muri Cameroon, aradusangiza umwe mu bumenyi.
Africa is one of the most continents most affected.
Afrika ni umwe mu migabane igirwaho ingaruka cyane kubera ko ahanini ibihugu byayo bikennye n'ibifite amikoro aringaniye bigirwaho ingaruka n'igituntu. Kandi imwe mu mpamvu zibitera nuko habayeho kuvuka k'ubwoko bushya bw'igituntu bwivumbura ku miti. Rero nubwo imiti yagiye ikorwa kandi kavura neza igituntu, ikibabaje ubu bwoko bushya bw'igituntu kivumbura ku miti nabwo bukomeza kugaragara. Igituntu kigikatu kivumbura ku miti kivuka kubera ko abantu batubahirije uko bikwiye gahunda yo gufata imiti. Rero kubera kwikura ku miti ukongera wenda ukayisubiraho ugahabwa ubwoko bwa kabiri bw'umuti nawo ukazongera ukawuhagarika, ibi byabaye ukwihagararaho kw'igituntu imbere y'imiti. Kandi rero icyobaje nuko umuntu ashobora kwanduza mugenzi we ubwoko bw'igituntu bwivumbura ku miti, ubwo hakaba havutse ubwandu bushya. Abaturage bagomba gukangurirwa ko igituntu ari indwara ivurwa igakira kandi ishobora no kwirindwa. Rero ibyo bagomba kubimenya, hanyuma kandi mu gihe mu muryango umuntu ayirwaye bikaba ari ingenzi ko yitabwaho. Umuryango wose ugomba gupimwa kubera ko bishoboka ko n'abandi baba baranduye. Imwe mu mbogamizi zikomeye mu kuvura no mu kurandura igituntu ni ukubona umuntu wa nyuma wayanduye.
Umunyakenyakazi Diane Ayo yagowe cyane no kubona ahantu hatekanye mu murwa mukuru ho kujyana umukobwa we ufite uburwayi bw'imikorere y'ubwonko, bituma afata icyemezo cyo kwifungurira he bwite. Iyi resitora yitwa Ira's Nero Sour Cafe ntiyakira gusa abafite uburwayi bw'imikorere y'ubwonko nka autisme, ahubwo inabaha akazi ikanabahugura igahugura abaturage ku bijyanye na bene izi ndwara.
Natasha Mwangi w'imyaka 18 y'amavuko yari amaze igihe ashaka akazi akabona hano mu kwezi gushize. Natasha wavukanye indwara yo kudakora ku gice kimwe cy'ubwonko yakira abakiriya kuri resitora itanga akazi ku bantu bafite indwara z'imikorere y'ubwonko.
I'm happy and
ndishimye.
And the same time.
Kandi ndananezerewe.
Excited.
Murakoze.
Thank you.
Iyi resitora niyo ya mbere ikora muri ubu buryo muri Kenya. Nyirayo Diana Ayo avuga ko yayitiriye umukobwa w'imyaka 5 Ayira wavukanye uburwayi bw'imikorere y'ubwonko.
Ngenda mbona ababyeyi banyegera bakambaza ngo ese umwana wanjye yaza kagukorera kabone niyo utamuhemba. Icyo ngamije ni ukubaha ubushobozi ku buryo abantu bose atari Diana gusa babasha kubakira.
Abagana restora banigishwa ku bijyanye n'indwara zibasira imikorere y'ubwonko n'uburyo babasha kuganira n'abazirwaye no mu buryo
bw'ubuhanzi.
Ubona umuntu ukamwubahera uko ari utarebye ku burwayi yaba afite cyangwa se ikindi kintu afite yaba atandukaniyeho nawe.
Akabino ga duce tuba turabangira amakuru twari tubafitiye kuri uno mugoroba. Dushimire mwebwe mwese mwagizemwo uruhara mukwiyumviriza kuri mikoma ikomeye na Diane Nahazwe Nadia Taha yakoze na Eugenie bari kumwe turongera saa moya n'iminota 30 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda.